Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo ryamari bibashikiriza iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, turi kumwe muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Mu by'ukuri ibi bintu byatubangamiye cyane, birashoboka ko hari uwavuga ko wenda akora ibitangaza, ariko niba ari umuntu wakoze ikosa akavuga ko avura ibintu byose cyangwa akora ibitangaza, twese ntabwo dukwiye kubizira.
Uwo ni umwe mu bavuzi bakoresha imiti ya kera bita gakondo mu rurimi rw'Ikinyarwanda, yinubira ingingo ya Leta y'u Rwanda ihagarika ibikorwa byose byo kumenyekanisha imiti n'iby'ubuvuzi hamwe no gutanga ibiganiro ku maradiyo. Turavuga no kubashinga amateka mu Burundi bavuga ko ubumenyi mu mashure shingiro n'inyuma yayo bwasubiye inyuma kubera ubukene bw'ibikoresho, ubukene bw'abigisha hamwe n'ubwinshi bw'abanyeshure, bakaba babishikirije inyuma y'ingendo bagize mu gihugu mu kuraba ukugene icyo gisata cifashe. Turavuga no ku munyamabanga mukuru w'umuryango w'idini ry'abayisilamu ku isi ari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi, aho yashikirije abayisilamu ubutumwa bw'amahoro hagati yabo. Mani imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe kandi tugira dushikirizwe na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse Aloyisi, amakuru dufitiye nayahe?
Waramutse Fidel Niyongabo, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abakuru b'ibihugu n'amareta vya Afrika baremeranije kurungika mu maguru mashya intumwa zo ku rwego rwo hejuru kubonana n'abafisi uruhara mu biriko birabera muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, mu ntumbero yo kurondera inzira yo kuva mu kutumvikana kwavuye mu byabaye inyuma y'amatora. Ibyo biri mu itangazo ryasohowe inyuma y'umubonano wahuje ejo ku munsi wa kane umukuru w'umuryango w'ibihugu bya Afrika, akaba n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, hamwe n'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu mashyirahamwe atandukanye yo ku mugabane wa Afrika ariyo SADC, ICGLR, EAC, CIAC, IGAD na CEDEAO. Yabereye ku cicaro cy'ubumwe bwa Afrika i Addis Abeba muri Ethiopia. Iyo nama yari itumbereye guhanahanya ivyumviro ku gihugu ca Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo inyuma y'amatora yo kuwa 30 ukwezi kw'icumi na kabiri guheze umwaka w'2018. Abo bakuru b'ibihugu n'amareta basaba ko hoba harabangiriwe gutangaza ubwa nyuma ibiharuro vyavuye muri ayo matora imbere yuko haba umwumvikano. Igihugu ca Ethiopia caremeje itegeko riha uburenganzira bwo gukura impunzi ziri ku butaka, uburenganzira murambare bwo gukora impunzi ziri ku butaka bwacyo zababa umuriyoni. Iyo ngingo yemejwe ejo ku munsi wa kane, izotuma izo mpunzi zitazokwama ziteze amaboko imfashanyo z'amakungu. Ethiopia ni igihugu kigira kabiri inyuma ya Uganda cyakiriye impunzi nyinshi ku mugabane wa Afrika zirenga 900,000 zahunze intambara, ubugaragwa hamwe no guhamwa mu bihugu bavuyemwo bibanyi nka Sudani yo mu manuko, Sudani, Somalia hamwe na Eritrea. Iri tegeko rishasha rije rishira mu ngiro ivyo Ethiopia ciyemeje mu gushira mu ngiro nyene vyemejwe n'abakuru b'ibihugu mu nama yabereye ku cicaro cawo ni mu kwezi kwa 12 mu gufasha impunzi kugira ntizibe umutwaro ku bihugu vyabakiriye. Iryo tegeko riha impunzi uburenganzira bwo kuva mu makambi rikaja mu mashure, rigafata ingendo hanze y'ico gihugu hamwe no gukora ubuzi butandukanye mu gihugu cabakiriye. Umunye Canada yari yaranyurujwe mu ntango z'uku kwezi muri Burkina Faso yaratowe ikiziga. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganje jeje umutekano muri ico gihugu. Kirk Woodman yanyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho ku munsi wa kabiri aho yari mu gihugu hagati mu karere kagwiriye mu izahabu mu ntara mu buraruko bushira ubuseruko. Ikiziga ciwe catowe hafi y'urubibe ico gihugu gihana na Mali hamwe na Nigere nk'uko uwo mushikiranganji abishikiriza. Nta vyinshi bizwi ku banyuruje Woodman aho yari mu karere gacukurwamwo ubutare kagenzurwa na kompanyi ifise amamuko i Vancouver mu gihugu ca Canada. Umugwi wa ONU warungitswe kugenzura ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara cha Hodeida ni muri Yemen waratewe ejo ku munsi wa kane. Nta numwe yakomeretse igihe amasasu yaterwa ariko ku muduga warimwo umukuru w'uwo murwi Patrick Kamart. Bose haba ku ruhande rwa leta ya Yemen n'abahuti bayirwanya baratana ko ico gitero. Ayo masasu yeje kuwa kane kuntumwa z'uwo murwi yabaye inyuma y'umunsi umwe inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi yemeje irungikwa ry'abagenduzi baye 75 muri icyo gihugu cya Yemen gufasha uwundi murwi warungitsweyo mu kwezi guheze gucungera yubahirizwa ry'amasezerano mu gisagara cya Hodeida. Ayo masezerano yasaba impande zishamiranye gukura abasirikare babo muri icyo gisagara. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarahagaritse urugendo rwa Nancy Pelosi arongoye inama nshingamateka ya Amerika yari yateguye kugira muri Afghanistan ni Brussels mu Bubiligi ejo ku munsi wa kane. Ikivugwa ko ari ukwihorana gufatiye kuri politiki ifatiye ku ihagarikwa ry'imirimo ya leta rigiye kwinjira mu ndwi ya gatanu. Mu rwandiko ku mukuru w'inama nshingamateka, Perezida Trump yarankiye Pelosi n'abandi bashingamateka gukoresha indege ya gisirikare ya Amerika mu rugendo rwo kujya kubonana n'ibihugu bya OTAN i Brussels hamwe no kuraba abasirikare ba Amerika muri Afghanistan. Trump asigura ko byo babyiza urwo rugendo rwigijwe kure kurindi sango kuko abakozi ba leta barenga 2,800 batarasubira ku mirimo.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho abashinga amateka bavuga ko ubumenyi mu mashure shingiro n'inyuma yayo bwasubiye inyuma kubera ubukene bw'ibikoresho, ubukene bw'abigisha hamwe n'ubwinshi bw'abanyeshure bakaba babishikirije inyuma y'ingendo bagize mu gihugu mu kuraba kugena ico gisata cifashe. Umushikiranganji w'indero n'inyigisho z'ubuhinga n'imyuga Jean-Pierre Ndirahisha akaba yavuze ko ivyo biriho kubera uburyo igihugu gifise hamwe n'igwirirana ry'abantu. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Abo bashinga amateka bemeje ko mu ngendo bagize ku mashuri atandukanye mu gihugu ico gisata basanze gihanzwe n'ibibazo bitari bike. Bashimangira ku bwinshi bw'abanyeshure, ubukene bw'ibirase, ubukene bw'intebe abanyeshuri bicarako hamwe n'ubukene bw'ibindi bikoresho mfashanyigisho. Abashinga amateka bakibaza ingene hobone kumwimba mwiza mu gihe abanyeshuri biga rumurengera kandi batagira n'ibikoresho bikwiye.
Mbega umwarimu yo bayigisha abana kuva kwijana kuduka cyane na 80 ko nzi ko ari benshi kandi ko nabo bigishije muzaba musaba umwimbo mwiza, uwo mwimbo mwiza w'uronka gute
muri meri biratangaje kumva ko hakiriho amashuri abana bicara hasi uravye na 5 n'ingahe twatwikukiye ugasaye ishuri nkajya kuri base ugiye kuraba irateye isoni uravye ambiro na mahera kuri base ho nyene biteye ubwoba ugasanga no mu ishuri nta nimeza y'umwigisha ihari abana bicara hasi imagine wo nk'umuntu avuye nkana akaza akasanga muri meri bimeze uko.
Kiretse ubwo bukene n'ubwinshi bw'abanyeshuri kubera igwirirana ry'abantu, abashinga amateka bemeje ko umwimbo w'abanyeshuri usubira inyuma kubera harabigisha bigisha ibyo batigiye. Umushinga amateka na we Mbonigaba we yemeza ko ubumenyi bw'abanyeshuri bwasubira inyuma kubera abayobozi bamwe bagenwa bafatiwe ku bukerebutsi mu migambwe aho kuraba ubushobozi n'ubuhinga bafise mu nyigisho.
Turabona yuko abigisha ni gake bakarihirizwa ubwenge, birumvikana yuko umwimbo waheza bagatanga utabumeze neza.
Umwigisha aba yanonosoye math, physique agatumwa kwigisha biology na chimie, canke uwize ikirundi n'igifaransa agatumwa kwigisha icongereza n'igiswahili.
Birakunzwe kubona yuko abayobozi bashirwaho kubera ubukerebutsi bafise mu mugambwe n'abajene na experience anga bafise ugasanga rero kubera amabanga bafise mu mugambwe ntibitwararitse amabanga yo kwishure aha jene nagira mbazi twatubazo bita DAD abana batahana muhira ko tutatubona cyane cyane mu mashuri ya leta.
Ukibazo cy'ibikoresho, ubwinshi bw'abanyeshuri hamwe n'ubukene bw'abigisha, umushikiranganje w'indero yemeza ko ari ikibazo gikomeye. Jean-Pierre Ndirahisha yavuze ko abahinga berekanye ko kumwaka hategerezwa kubakwa ibirasi 850 ariko muri uno mwaka hubatswe ibirasi 117 gusa. ndirahisha akavuga ko biva ku mikoro make y'uburyo bwa leta
ujanye n'ubukene bw'abigisha nibuke yuko bushikiranganje bujejwe ndero bwakira ibitegire by'abahabwa akazi bivuye iwanyu hisunzwe amikoro y'igihugu cacu kubasaba kumbure kwa gatandatu canke munango y'ukwindwe ntihazitegeko zogenga amafaranga igihugu kizokoresha nibuka yuko mu ndero hagutse abarimu badakwiye
nayo kubijanye n'abigisha ivyo batigiye umushikiranganje w'indero avuga ko biva kuri vyinshi kuko hose mu gihugu batoronka abahejeje ivyigwa byose babikeneye abigisha ariko anegura ko hari ababona ko igisata c'indero arico kurindirira ko akazi kameze neza nayo kubayobozi bagenwa hatisunzwe ubukerebutsi bwabo mu kazi yemeza ko ikibazo akize kandi kigiye gutoregwa inyishu
ukuntu banoma abayobozi batandukanye hariho hamwe adatomoye nibaza yuko ababijejwe tubyumva nabo tubisangiye tukazoraba yuko dukemura ico kibazo kuko hariho usanga umuyobozi ahari nyene kuko ahari n'umwarimu yasibye ntandike ko yasibye ibindi ariko ico ni kibazo hamwe hamwe azi bariko barabikorera ko
abashinga amateka bari kumwe n'umushikiranganje w'indero inyigisho z'imyuga n'ubuhinga bemeranije ko ico gisata cugarijwe n'ingorane nyinshi mu butandukane bwacu aha baciye basaba ko utunganywa inama rukokoma ijanye n'ivyindero kugira bace ijya nini zongorane barabe ko zoshobora gutorega umuti muri kazoza ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
mu Rwanda naho leta ibicishije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu yahagaritse ibikorwa byose byo kumenyekanisha imiti n'ibindi bikorwa by'ubuvuzi hamwe no gutanga ibiganiro by'ubuvuzi ku maradiyo utari ugwego rwavyemerewe na leta bamwe mu bavuzi bakoresha imiti ya kera bita gakondo mu rurimi rw'ikinyarwanda benshi bahora bitabaza amaradiyo mu kumenyekanisha ibyo bakora bakaba bavuga ko iyo ngingo ije kubangamira akazi kabo ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi
mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubuzima risobanura ko umuntu wese abujijwe kwamamaza imiti n'ibikorwa by'ubuvuzi mu buryo bw'amashusho mu muhanda ukoresheje indangururamajwi n'imbuga nkoranyambaga itangazo rivuga ko itangazamakuru naryo ribujijwe gutangaza ibikorwa byo kwamamaza imiti n'ibikorwa by'ubuvuzi keretse mu gihe ushaka serivisi agaragaje icyangombwa cya Minisiteri ifite ubuzima mu nshingano kibimwemerera Minisitiri ufite ubuzima mu nshingano hamwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifite igihugu kamaro rura bafite ububasha bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'aya mabwiriza muri iki gihe ku maradiyo hafi ya yose yo mu Rwanda humvikanaga ibiganiro byihariye amasaha menshi bisobanura uburyo hari abavuzi bafite ubuhanga bwo kuvura indwara zose ndetse hakumvikanamo n'indwara zananiranye nka diabete impyiko n'izindi bemeza ko zananiye abavuzi ba kizungu hari ubundi bwoko bw'indwara usanga abo bavuzi bemeza ko bavura nk'inyatsi kongerera umuntu amahirwe ndetse no gufasha umuntu kugaruza ibye n'izindi ndwara nyinshi abo bavuzi bagenda bagaragaza ko bafitiye ubuhanga mu kuzikiza iki cyemezo cya Minisiteri y'Ubuzima cyabaye nk'igikoma mu nkokora abavuzi gakondo bari bamaze kumenyera gukorera ku maradiyo
icyo cyemezo ntabwo twagifashe neza kirabangamye ubundi hakagombye kubaho inama yo bakatubaza ese bira bintu muvuga kuki mubivuga tukisobanura indwara zirakira ahubwo ikibazo no kavuza kondo bakomeza guterwa ishoti
banyitare gisirukangara nkunze kuvura indwara z'imyuka mibi uburyo byambangamiyemo no buryo bwo kuvuga ko kwamamaza bitemewe kandi mu byukuri kugira ngo abantu batumenye nuko tugomba kugaragaza ko duhari kandi indwara zanyabingi ni mu buryo abantu baterekiraga zanyabingi aho gasanga ari abantu bakina ziterekerana ubu ngubu zikagira ingaruka ku bana babo cyangwa ku miryango yabo abo ngabo rusanga hari igihe batabona ibinini bibafasha niyo miti ituruka i Burayi ugasanga nayo ivuranya bingi ihari bigasaba ko twebwe twaziterekereye tuzi guterekera abazimu tuzi guhamagara imandwa nitwe tuba tuzi kubikora
natwe turamamaza cyane mu by'ukuri ibi bintu byatubangamiye cyane iyo hataza kubaho kwamamaza ntabwo bwari kumenyekana birashoboka ko hari uwavuga ko wenda kuri bitangaza ariko mu by'ukuri ntabwo twese uko tuvura indwara zitandukanye ntabwo twese twa niba ari umuntu wakoze ikosa akavuga akavura ibintu byose cyakora ibitangaza twese ntabwo dukuye kubizira
hari abandi bavuzi gakondo basanga Minisiteri yafashe icyemezo gikwiye kuko bemeza ko umuvuzi nyawe atiyamamaza ahubwo yamamazwe n'abo yagiriye akamaro
nkavura kuzingura abadamu batwite nkavura n'amarozi y'amategano n'amatamikano ibintu byo kuvuga kwamamaza ku maradiyo nge ntabwo njya mbishyigikira nta nubwo mbyemera nk'ubu buvuzi bwanjye nabukuye ku babyeyi papa yaravuraga sinigeze mbona papa ajya kwamamaza uwavuye yakira akamuzanira undi nanjye mbimazemo igihe uwo mvuye aragenda akanzanira uwundi, yewe n'abaturuka ibugande barazi yo mvuye y'umuntu njya kubona nkabona yazanye undi nawe mu rugo. Aho hose nta matangazo ndatanga kuko ibyo ku maradiyo nta rugomba mbyizeye neza.
Abayobozi b'amashyirahamwe bavuzi gakondo basanga icyemezo cya Minisiteri y'Ubuzima kizaca akajagari kari gasigaye mu mwuga wabo. Madamu Areruya Virginia ni umuvuzi gakondo akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abavuzi gakondo bakorera mu karere ka Gasabo.
Batugira inama ko tutagomba kwamamaza imiti. Iyo uhaye umuntu umuti aragenda akarangira abandi kubera ko umuti ni wo wivugira.
Ni ukuvuga ngo namwe barabavangira?
Bego, baratuvangira. Kubera ko niba leta yatusabye ibintu tugomba kubishyira mu bikorwa, cyane cyane iyo ntawe bibangamiye. Bene wacu bajya bakabye ibintu kuri radio, ibintu byo gukabya nanjye njya mbyumva bikambabaza.
Hari abasanga iki cyemezo gishobora kuzahombya amwe mu maradiyo ku mafaranga menshi binjizaga bakuye mu bavuzi gakondo bamaraga amasaha menshi bamamaza ibikorwa byabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'idini ry'abayisilamu ku isi ari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi, aho yashikirije abayisilamu ubutumwa bw'amahoro hagati yabo. Yabivuze ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, ahasanzwe hari umwumvikano muke hagati y'abayisilamu. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Gukebura no guhanura kubijanye n'inyifata ibereye umuyisilamu niryo jambo nyamukuru Abdul Karim Al Issa yashikirije abaserukira abayisilamu bo mu Burundi bwose mu mwana yabahaye mu ntara ya Kayanza. Yakoresheje ururimi rw'icyarabu asubirwamo mu kirundi n'umurundi akora mu biro by'umuhuza w'abarundi.
Kuko ubwisilamu na gato ntushyigikiye ko abantu bubana mu njyane bakubitana cyangwa basoturana. Iyo muri mu njyane ushetani acayinjira ari kukunyishe acasambura nawe nyene. N'Imana irashyigikira umuntu wese ari tayari kugira ngo ingorane zive mu nzira. Uri mu bisilamu kandi ubwisilamu uteza kwiteza neza.
Kuba uwo mubonano wabereye mu ntara ya Kayanza si kugihamana muzo w'abarundi Edouard Nduwimana ari nawe yahaye ubutumire bwo kuza mu Burundi yo ndongozi y'abayisilamu ku isi, afashe ijambo yamenyesheje abari aho ko hari icyatumye bashima kugira umubonano mu ntara ya Kayanza.
Mpava ndabarega mugabo ndakunda kuvuga ibintu uko bimeze. N'icyatumye tumuzana gukorera inama ngaha mu Kayanza ni uko aha mu Kayanza mubanye neza n'ayandi madini mugabo hagati yanyu yarakashatse gucamo. Aha rero twashimye kwaza kugira ngo nawe nabahe impanuro kuko mu minsi yeze murabizi ko mwatwitiwe kugira ngo tunabafashe hariho bene wanyu b'abayisilamu bapfunzwe n'ubumenga haracari utwo tubazo. Twaraze kwaza kubaha impanuro nk'umuvyeyi wanyu kizigenza mu muryango w'abayisilamu.
Aho mu Kayanza mu mpera z'ukwezi kwa kane 2016 haradutswe kutumvikana hagati y'abayisilamu bapfa ubaserukira mu ntara. Bamwe bashaka gushira imbere uwo bavuga ko batoye Bucumi Abdalla, abandi nabo bagashigikira Matsitsi Zuberi yagenywe n'urongoye abayisilamu mu Burundi. Uko kutumvikana kwatumye abarenga 10 bafungwa inyuma y'umwaka bagakugwa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Hari n'abahunze, muri bo harimo Bucumi Abdalla yahiganirwa ico kibanza guseruka abayisilamu mu ntara ya Kayanza. Zuberi Matsitsi yagitahukanye afashe ijambo muri uwo munano w'ubaserukira, yamenyesheje ko injyane zibaho kandi ko atawuzifuza.
Yerekeye injyane ziri hano na kamwe ndabishyigikiye kandi ndamurabikunda abikunda ibintu bityo. Timu yacu irabyanga irabyanga irabyanga. Umuntu wese aza kwegera inyifato ngiyo acaba kure cyane n'idini wacu.
Urongo ya abayisilamu ku rwego rw'u Burundi Said Kajandi, ivyo bijanye no kutumvikana mu bayisilamu mu ntara ya Kayanza ntaco bivuze ko mu ijambo yashikirije ahanini harimwo ivyo yasavye uwo mushitsi ariko agendera u Burundi.
Reka na jewe
sare nyakubaho nta muduga mfise ngenderamo ndi mufti wabonye nyakubaho uyu mwanya wose natevye nifuza yuko abayigenza ukwakira ngaha mugabo natevye kubera yuko naje mu modoka y'inkacakaca
karibuni karibuni waheshimiwa
Uwo mubonano wamaze hafi kiringo c'isaha abaserukira abandi mu gihugu cy'Abayisilamu mu Burundi bwose niho bari ariko hafashe ijambo abari ku ntonde gusa ivyo rero hari bamwe bari bitavye uwo mubonano batabishimye nabo batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bifata amajwi harabatubwiye yuko bakiva iwabo bagiye mu nama bari bazi yuko bagiye kwisanzurana n'uwo mushitsi wabo bagasubira kari ku mutima hari n'abatubwiye yuko kwari nko kuza mu bukwe ukicara ukazimanywa hanyuma ugataha uwo arongoye umuryango w'abayisilamu ku isi Abdul Karim Al Issa ari mu Burundi kuva kugenekezo ya 13 muri iyo misi amaze yarahawe umubonano n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi umukuru n'amashinga amateka hamwe n'abarongoye amadini mu Burundi ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
Kwanyaburunga Kwanyaburunga
Kwanyaburunga ni kiganiro cijwi rya Amerika
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwanyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwanyaburunga imisi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba Kwanyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Mu Burundi abafise amazu y'uburiro n'ubunywero badakwije amategeko mu gisagara cya Gitega bahawe indwi zitatu bakaba bamaze kuzuza ibisabwa utazoba aravyuzuza ibihano biramurindiri abafise bene ayo mazu bo bavuga ko abajejwe isuku bakwiye gushira inguvu nyinshi kuri bene amazu kuko abenshi mu bakora ako kazi bapanze vyavugiwe mu nama yahuje abafise uburiro n'ubunywero mu gisagara cya Gitega n'abajejwe isuku n'intwaro muri komine Gitega ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana
muri iyo nama Emmanuel Ngenda kuri iyo ajejwe isuku n'isukura muri komine ya Gitega yatanguye yavuga ko isuku gifashe muri rusangi nivyo bagiye gukora
turavye isuku n'igifashe mu hoteli na mu moteli isuku gifashe neza kubica birenga 200% mugabo turavye mu maresora n'ubunywerwa muri vira Gitega ibice biracari munsi ibice 50% uyu mwaka turangije wa 18 ku mwaka wa 19 capital politique izoba mu ntara ya Gitega nico gituma twahimiza rero abo bafise ivyo izonyumakwa yuko bogira isuku ikwiye kugira ngo abantu bazoronka bafungurira abanywera neza cyane tuzokwamba tubagira ama inspection sanitaire mu mazu yabo bajejwe hanyuma ikintu kimwe twaza yishasha nuko twashizeho umugwi de surveillance muri zone iribene ya Gitega izo dufasha kuraba abantu bibigaba badashya mu ngiro ivyo twabatumye
naho kubijanye n'amazu bunywero canke uburiro bakorera mumbaho canke mu vyatsi basabwa kubibomora nkuko vyemezwa na Emmanuel Ngenda kuri iyo
abantu bose bo muri vire ya Gitega bafise amaresora canke ububare mumbaho canke mu vyatsi bo biranura ejo bukeye mugabe abandi basavye yuko twuba amahinga atatu kuri ngo bitegure neza bazane ivyo tubasavye na cane cane kubaka uzwa sumwe bwiza na cane cane kwambara kugura amataburiya afise inomero n'inkofero zifise inomero nibindi
abazobirenga ko ibihano birabarindiriye
amategeko y'u Burundi aratomoye no kuvuga yuko twababwiye yuko ubwa mbere iyo umuntu ananiranye turamuteguza nico gituma twashyizeho iyo komite de surveillance izogenda kumuhanura kugira ngo ahindure inyifato icaka bitwavuze yuko tuzobaca amande tutavuze igitigire icaka gatatu umuntu azoba yananiranye cyane gose tuzokugara ubunywero bwiwe cyane irestora kugira aje mu bindi bikorwa
Aho bene uburiro n'ubunywero bubona ku nguvu nyinshi zikwiye gushigwa kuri bene impango kuko menshi mu bakora ako kazi basanzwe bapanze nk'uko bivugwa n'umukenyezi afise uburiro muri karitsiye ya Yoba.
Twebwe rero benshi dukorera mu mazu dukotesheje. Icyo cyo rero na Grand Save murabona muri kino gisagara cya Gitega benshi usanga afise parcelle irimo ivyo bikorwa abantu bapanze bakoreramwo usanga ashaka kuyuduzamo ubuntu bwinshi cyere cyo nasaba rero ko mwogerageza mukagira mukaraba nk'abantu usanga dupangiye banyene impangu nonyene mukabatuma ko igihe mutumye ko abafise amarestora canke n'ububare nanyene rupangu arakenewe kuza kuko hari nonyene acabona yuko ibyiterambere bikenewe ni kwisuka mu rupangu rwiwe hanyuma rero natwe mukadusamuzwa mudufashije
ikindi naco abo bene uburiro n'ubunywero bavuga ko buba udakwije amategeko nuko bokongereza amazi mu gisagara ca Gitega mu makaritsi akenye bakemeza ko atamazi ariho isuku ribagora uyu numwe mu bakenyezi muri karitsiye yayo
nkuko mudusaba ko duhinduka natwe ari byo tubasaba kandi ngo dufasha kugira ngo iryo suku muri ko muradusaba muri karitsiye rishoboke karitsiye yayo bamurayize ukwiyububatse ukwitunganijwe turafise ikibazo cy'amazi nkuje ndamazi indwi zibiri ibomba iri ngaho atani majya amazi rikoroka Nijyase ku munsaba atamaje amazi ndonka ayo mazi nkoresha amazi ya karonga cha nkayo mukozi nawe nzohemba kuza kuyavoma ku bito yaherereye mumba ko bica binkutashe amazi nduvuga nkoresha make niwe umuntu agiye muri toilette ndo ndamo tuzi duke kuko nanje ndayaronka azimvye mudufashe rero muri yo no kuri mudutunganize ikibazo cha amazi
mu makaritsi 9 agize igisagara cha Gitega utuzu twimbaho badandarizamo ibinyobwa n'ibiribwa turibonekeza no kumabarabara makuru acagati mu gisagara igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi yasavye president Donald Trump kwigizayo ijambo yama ashikiriza abanyagihugu ku mwaka utashe kukugena igihugu cifashe n'imigambi y'ibihe biri imbere mugenzi wacu Thomas Kamilinda dufite ibindi kuri iyi nkuru
akimara kurahira ku itariki ya gatatu y'uku kwezi kwa mbere president w'umutwe w'abadepute muri Congress ya Amerika Nancy Pelosi yandikiye ibaruwa umukuru w'igihugu amutumira kuzageza ijambo ngarukamwaka ku baturage ku itariki ya 29 y'uku kwezi. Nk'uko byabaye umuco, Perezida Trump yari kurivugira mu cyumba cy'inama rusange y'umutwe w'abadepite inzego zose z'ubutegetsi z'igihugu ziteranye. Ejo bundi kuwa gatatu, nanone Pelosi yandikiye Trump amubwira ko byaba byiza itariki y'ijambo yigijweyo kubera impamvu z'umutekano. Yamusobanuriye ko ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano w'abayobozi bakuru b'igihugu Secret Service nacyo kidafite amafaranga muri iki gihe cya shutdown no kuvuga muri iki gihe imirimo imwe n'imwe ya gouvernement yahagaze kubera kubura ingengo y'imari yo gukoresha. Shutdown imaze hafu kwezi. Nancy Pelosi ntavuga rumwe na President Trump ku rukuta rwo gukumira abimukira bashaka kwinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika badafite ibyangombwa ku mupaka w'amajyepfo n'igihugu cya Mexique. Trump asaba inteko ishinga amategeko amadolari hafi miliyari 6 kugira ngo yubake uru rukuta. Pelosi yararahiye ati ntayo tuzamuha. We n'abandi bari kumwe mu ishyaka ry'abademokrate bavuga ko urukuta ruhenze kandi nta kamaro rufite. Bo bavuga ko hari ubundi buryo budahenze kandi bufite ingufu zo kurengera umutekano w'imipaka. Trump we yemeza ko urukuta ari ngombwa rwose kugira ngo Amerika iburizemo abakomoka muri Amerika y'Epfo niyo hagati, avuga ko bazana mu gihugu ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ubwicanyi. Kugeza ijambo ku baturage shutdown itararangira, byari guha Perezida Trump urubuga rw'igitangaza rwo kongera gushyira igitutu ku bademokrate ku kibazo cy'urukuta ashaka. Nubwo impande zombi zitana ba mwana kuri shutdown, abaturage bo siko babibona. Ibipimo bikozwe muri iyi minsi byerekana ko abenegihugu 51% bashyira amakosa kuri Perezida Trump, bavuga ko ari we utera shutdown. Inteko ishinga amategeko yagomba kujya mu kiruhuko cy'iminsi mike mu cyumweru gitaha, ariko abayobozi bayo bavuga ko nacyo kizaburizwamo niba shutdown itararangira. Naho Perezida Trump nk'uko umwehimuraho yaraye yandikiye Perezida w'umutwe w'abadepite amubwira ko nawe yigije urugendo Nancy Pelosi yagombye kuba yaratangiye ejo ku mugoroba mu Burayi, mu Misiri no muri Afghanistani. Amubwira ko ibyiza ari uko abagumye hano i Washington DC kugira ngo nawe akomeze ibiganiro bigamije kubona umuti wa shutdown.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twahita bafite muri aka kanya hano bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi ntimutangwe kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.